iyo mwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi mutumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22, mu Rwanda ho mutumvira kuri FM 104.3, bari muri Uganda mu karere ka Kisoro, namwebwe muratwumva atankomanzi kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi riyobora. Ikaze mu makuru yo kuno no mugoroba mbwiye gushikizwa nanje Fidene Yongabo. Uburundi buheruka guhagarika amakoperative y'imbubutare arenga 15 yo mu ntara ya Cibitoke, abatakaje ubuzi bavuga ko babayeho nabi.
Uba bantu bose barasi kibazo gihambaye ari na gusanga bakora ibidakorwa kubera naho bakikora.
Twese turifumba se kagera kuziko ku mugoroba abana, umugabo akavuga ati semana ntahahe, umugore n'abana ndabinjira mu nzu ngira ijambo. Abantu bamaze kuba nk'ubushwiri, nta kintu dusumisha.
Abo ni bamwe mu bahora babeshejweho no kwimba ubutare mu makoperative hagaritswe mu ntara ya Cibitoke yagirizwa gukora nabi. Umunyarwanda Fulgence Kayishema yagirizwa ubwicanyi bwahitanye abatutsi baharurirwa mu 2000 bari bahungiye muri Ecclesia mu mwaka w'1994 yarengutse imbere y'ubutungane bwa Afrika y'Epfo. Uhera mu kwezi kw'icumi Amerika izo bifise umukuru w'igisirikare mushasha. Umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco yasibishije amanama yose yarafise kuruno wa gatanu kubera umucanwa yazindukanye. Idonido y'aya makuru yose ni mukanyi sasa. Aya makuru rero tuyatangurire kuyavugwa hirya no hino. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yahisemwo umujenerali yitwa Charles C.Q. Brown Jr. kugira ngo azobe umukuru w'ingabo zose za Amerika guhera mu kwezi kw'icumi. Ibindi kuri ino nkuru na Thomas Kamirindi.
Jenerali w'inyenyeranye Charles C.Q. Brown Jr. bakunze kwita C.Q. Brown gusa, afite imyaka 61 y'amavuko. Muri iki gihe ni umugaba w'ingabo za Amerika zirwanira mu kirere kuva mu mwaka w'2020 ku butegetsi bwa President Donald Trump. Icyo gihe Sena yamwemeje n'amajwi 98%. General C.Q. Brown niwe mwirabura wa mbere muri uwo mwanya n'uwa mbere uyoboye ishami rimwe ry'igisirikare cy'Amerika. Sena niramuka imwemeje azasimbura General wo mu ngabo zirwanira ku butaka Mark Milley uzarangiza manda ye y'imyaka 4 mu kwezi kwa 10 gutaha. Azababaye umwirabura wa kabiri uzabuyoboye igisirikare cyose cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwa mbere yabaye generali wo mu ngabo zirwanira ku butaka Colin Powell kuva mu 1989 kugera mu 1993. Nibwo bwa mbere kandi mu mateka ya Amerika abirabura babiri bazaba bari ku myanya ya mbere yo hejuru mu ngabo z'igihugu zose, kuko na minisitiri w'ingabo Lloyd Austin umujenerali nawe wavuye ku rugerero nawe ari umwirabura. Mu muhango wo gutangaza ko yahisemo General C.Q. Brown wabereye mu busitani bwa Maison Blanche, President Joe Biden yashimagije ubutwari, ubuhanga n'ubunararibonye afite nk'umupilote w'indege z'intambara kandi wanarwanye, ndetse nk'umuyobozi abandi basirikare n'amahanga y'inshuti za Amerika bazi, bemera kandi bizera.
Urakoze Thomas kuri iyo nkuru. Sentare muri Amerika murantunga yarayikiriye umunyororo w'imyaka 18 umugabo yagirizwa kuyobora igitero cyo kunama nshinga amateka ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'2021. Dusubire twumvirize Thomas Kamirinde.
Uyu mugabo yitwa Stuart Rhodes, afite imyaka 58 y'amavuko. Yabaye umusirikare mu ngabo zirwanira ku butaka imyaka 3 kuva mu 1983 kugera mu 1986. Yavuyemo kubera gukomerekera mu myitozo. Mu 2009 yashinze kandi ayobora umutwe witwara gisirikare w'abaheza nguni bashaka kurwanya guverinoma witwa Earth Keepers, bishatse nko kuvuga abarinzi b'igihango. Umushinjacyaha amurega icyaha cyo kuyobora igitero cy'abayoboke ba President Donald Trump ku itariki ya 6 y'ukwa mbere 2021 ku nteko ishinga amategeko y'igihugu Congress, bagambiriye kuyibuza kwemeza insinzi ya Joe Biden kugira ngo Trump agume ku butegetsi. Avuga ko yari ahari ari nk'umujenerali uri ku rugamba rwa gisirikare aruyoboye. yamusabiye gufungwa 25 ariko umucamanza amuha 18. Nicyo gihano cya mbere kiremereye urukiko rutegetse mu bateye Congress. Icyari hejuru kugeza ubu cyari imyaka 14 kuri umwe muri bo. Stewart Rhodes yatawe muri yombi mu kwa mbere mu mwaka ushize. Kuva icyo gihe rero yaragifunze by'agateganyo. Yaburanye avuga ko ari umwere, ashobora kujuririra igihano cye.
Umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco yasibishije inama zose yarafise kuri uno wa gatanu. Vatikani ivuga ko yazindukanye ubushuhe. Ibindi kuri ino nkuru tubibaze mugenzi wacu Diane nini nahazwe.
Umuvugizi mukuru wa Vatikano Matteo Bruni yatangaje no makuru yirinda kwinjira mu idonido yuko Papa Francisco amerewe. Ubundi ni umugenzo ko Vatikano itangaza inama umupapa wa Ekleziya Katolika agira ku munsi ikongera igashira habona imyidondoro yabo yakira. Uno munsi ariko ibiro vya papa ntivyigeze bishira habona aho yari kwakira. Eka ntivyanavuze kamere y'inama yari kugira. Akenshi mu gatondo ariko yakira abakuru b'ibihugu n'amareta, abaserukira amashirahamwe n'abaserukira Ekleziya Katolika mu mihinga itandukanye. Ku muhinga munaho akorana inama mu kanywa ababu n'abatandukanye. Ejo kuwa kane yari yakoze inama 8. Umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco w'imyaka 86 amaze iminsi afise ibibazo bijanye n'amagara yiwe. Haheza amezi abiri asohotse ibitaro yamazemwo iminsi 3 avurwa indwara zo guhema nabi. Abatandukanye baketse akenshi kwa zohava atanga imihoho kubera udutege duke amaranye iminsi. Mu kwezi kwa gatatu asohoka ibitaro yamara yavuze ko atamugambi wo kwegura afise. Imbere yaho ariko yari yigeze kubwira amenyeshamakuru ko imyaka arimwo ariyo kwibungabunga kugira ngo abashe gukorera neza Ekleziya Katolika.
Urakoze Diane. Muri Somalia hari ubwoba ko igitigiri c'abapfuye coba kiri hejuru mu gihe umugwi wa Al-Shabab wagize ibitero ku basirikare b'amahoro b'umuryango w'umwe bwa Afrika muri ico gihugu. Ibindi kuri iyi nkuru na Eugene Mukankusi.
Abo barwanyi bateye ikigo cya gisirikare cy'ingabo z'inzi bacyubuza umuryango w'umwe bwa Afrika African Union Transition Mission in Somalia kiri Ibramarere mu birometero 130 mu majyepfo y'uburengerazuba bw'umurwa mukuru Mogadishu. Umuvugizi wungirije w'ingabo za Uganda UPDF Dio Akiki yagize ati habaye igitero muri iki gitondo ku kigo cy'ingabo zacu cyagabwe n'aba Al-Shabab ariko dutegereje itangazo ry'ubuyobozi ku cyicaro gikuru cy'ingabo z'amahoro. Izo ngabo z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe zifasha ingabo z'igihugu cya Somalia mu rugamba ihanganyemo n'uwo mutwe wa Kiyisilamu. Izo ntumwa z'amahoro zarimo gusuzuma uko ibintu byifashe nk'uko ikigo cyabivuze kuri Twitter ariko kineze kugira ibisobanuro gitanga. Mu itangazo Al-Shabab yigambye ibitero bya bombe z'ubwiyahuzi kandi ivuga ko yishe abasirikare 137. Nta makuru yahise aturuka mu buyobozi ngo ahamye umubare w'abahasize ubuzima kandi umutwe wa Al-Shabab ukunze gutanga imibare itandukanye n'iy'abategetsi batanga. Abo barwanyi bagabye igitero ku kigo cy'ingabo za Afurika no ku cy'ingabo za Somalia biteganye. Byavuzwe n'umukapiteni mu gisirikare cya Somalia wabwiye Reuters ko yitwa Abdullahi akabava mu ntara ya Lower Shabelle. Yagize ati byatumye haba imirwano ikaze yamaze amasaha. Impande zose harimo Al-Shabab zapfushije abantu benshi cyane. Abatuye uwo mujyi bavuze ko bakanguwe n'urusaku rw'ibisasu biturika n'ibitwaro bikomeye. Umuturage witwa Rukia Fara yavuze ati turimo kubona Al-Shabab mu mujyi, ntitwamenya hapfuye abantu bangahe. Ubu nta masasu turimo kumva aturuka ku kigo cy'ingabo z'amahoro za Afurika cyangwa ku cya guverinoma.
Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru agezwe ko yo hijyana hino ku isi. Ijwi rya Amerika mubandanya kuryumviriza mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri za FM zitandukanye n'imirongo ya shortwave. Mushobora kutwumva ibi ikibiriraho kuri we akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adress ya Facebook, YouTube na Instagram vyacu ni VOA radio yacu mukanya mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi. Mu ntara ya Cibitoke amakoperative y'imbutare 17 aheruka guhagarikwa n'abajejwe intwaro. Ingingo yafashwe inyuma y'urupfu rw'abacukuzi barenga 20 kubera ukutubahiriza amategeko. Ibindi kuri iyi nkuru na Eloge Wirikaneza.
Jack Niringimana n'umugabo w'imyaka irenga 40 akaba yubatse yatakaje umurimo yahorana wo kwimba inzahabu. Uwo mugabo wo muri komine Mabayi yavuga ko kadereye ku binzi benshi. Yabwije urya Amerika ko bamwe mu babuze utuzi bacitse ibisuma.
Ubu turi mu buzima bubi bwose, usanga abantu bose ari kwirwa bicaye ari ugasanga mu ijoro, mbere hari n'abusanga mu ijoro usanga baje mu mirima y'abandi kuba nta kintu bafite kibafasha, ugasanga ni ibintu bitoroshye rwose. Nicyo gituma ubu abantu bose vraiment barasibaza gihambaye, hari n'abusanga bakora ibidakorwa kubera ntaho bakikora.
Umutamanseri Mesebo Rurema na wasanzwe afise ishirahamwe rya horagimba inzahabu ariko ryahagaritswe watewe impungenge n'uko mu minsi izabugizi bwa nabi bushobora kwiyongera kubera ubuzima bwazimvye bukiyongera ku gashomeri kageramiye yabinyuze nka bose.
Ibintu byarazimbye, kira cyo muceri kiri ku 600, ibiharage biri ku 545, ubuvu buri ku 205. None ayo mafaranga nawo ntanahava, niyo gituma abantu birara mu mirima y'abantu. Rero aho bushoburuzuye abantu benshi bazobasanga leta ntitukomeza dutabaza leta ngo itwumve, izo za gutabara ibiziga byuzuye mu mirima abandi bari mu busho, kuko twebwe nta bindi byatureze kuva kera kuva dukura kuva jyewe nkura mu myaka maze nake nicyo gitunza bene igihugu bo muri komine ya Mabayi uretse ibijyanye no gutare kwimiza hafi.
Afaso ni babinzi nka jana nkesha imana bavuga ko bwafutse umunwa natabwanwa bafise. Uwo mukenyezi w'abantu 8 yaganiriye n'ijwi rya Amerika ari kuri site ya Butahana iri muzuga we.
Inoro bakimba bakija mu ruzi bakareba utunoro nk'abapfasoni twararonka utwo tujya abana bakaronka ico bafungura, ndetse tukiteza imbere mu tundi tuntu tubayabaye, ariko ubu hagezaho twese turifumba se kagera kuziko kumugoroba abana, umugabo akavuga ati semana ntahahe umugore n'abana ndabinjira mu nzu ngira ijambo. Ndetse ubu novuga ko kubera irasi yabone kubita kiboneka abantu bamaze kuba nk'ubushwiri, n'ukuvuga nta kintu dusumisha isi yamabayi ntikera, ntaho wobo n'umwimbu w'ibigori nta muntu yimbura na kiro 50 y'ibigori. N'ukuri banyakubahwa, mujejwe igihugu, mujejwe agateka kakazi na muntu mwutugarukira, kuko ibi bibondo byose mubonaha, ndetse ubu hasigaye hagera n'igihe umuntu w'umushinga ntahe ububambara n'ipantari sentire zisigaye zibaruka, umushinga ntazogenda mu ibarabara babona ipantari irahonye.
Kimwe mu bintu amakoperative yabinze asabwa ni ugutanga ikiro cy'inzahabu muri banki nkuru y'igihugu buri mezi 3. Ibi byasabwe na leta y'u Burundi. Eliakim Mpawenimana gifite koperative gikora avuga ko ari injyankurye.
N'akazi gasaba imitahe, imitahe nayo iragoye. Je honyine kugira ndonke indonke icyo kiro kinoro bari ba leta yategekanije. Nagurishije ibintu byinshi kugira ndawonke umutahe wo gutangura, mugabo ubu ndabona biri kugenda bincanga gatoya.
Yunga mu ry'abandi baganiriye n'ijwi rya Amerika akemeza ko ubusuma muri kino gihe bwiraye.
Muri komine ubusuma burahari nyene bw'inzara. Nabiba sabame na mazu nabibinjya. Urumva bisigura ko ni inzara. Rero abantu benshi ba nabimbye n'abantu bimbi inzahabo, ora ariko ntago bakimba ububiri kwabesa ukurigara. Umva ni ngombwa ubusuma n'ubundi buzotera bwiyongera bugira bube bwinshi, kuko atacyo bogaburira abana kubera bahora birirwa mu bigobe ububiri kwabayerera bategeza kwiba ubusuma buzokwira.
Abimbyi basaba leta gutegeka bene amakoperative kubarihira ubwishingizi,
bategeka bagashaho uburyo butegekanje kugira ngo bakingire abakozi, kuko nabonye n'imitahe yabo barayikoresha mugabo ni kubera umunyagihugu muto muto aba yatanze ubuzima.
Mustanteri wa komine Mabayi ni Kodemu Ndahabonye Imana hanura abafite amakoperative gushira abakozi babo mu mashyirahamwe yo kwizigamiriza kugira baramirwe mu bihe by'impanuka. Ni mu gihe abantu barenga 200 bamaze kugwa mu birombe kuva mu kwezi kwa kane guheze, nk'uko ubuyobozi bw'intara bwabitangaje.
Ubwa mbere tubahanura ko bashira abakozi babo mu masirase kugira habaye isanganya habeho gukurikirana kuronka ishumbusha. Ariko naho abantu bari muri asirase turongaho tukababwira yuko iyi imvura iguye ari nyinshi bategereza kubanza kugira ente kuva mu ibyo binoko.
Buramatari wa Cibitoke avuga ko abatabikora basa n'abasuma akamenyesha ko abantu bose babwirizwa kwisunga amategeko. Kahaime Bizoza:
uwo wese abikora rero acisinze amategeko n'umusuma n'umugizi wa nabi, niyo mpamvu duhamagara abantu bose rero kugira ane kuja mu makoperative bakabikora bisunze amategeko.
nahabonye imana arongoye komine mabayi yabwijwe ya amerika ko matagisi ya komine yagabanutse bitewe nuko bikorwa vyo gucukura ubutare byahagaze ku makoperative menshi
kwategekanya yuko umwimbi umwe murihisha ibihumbi indwi ku mwaka murumva yuko rudashobora kuzakurihisha nk'abantu bahagaze harabamo rero ikintu kigabanuka mu yega cya komine
Komine mabayi ni imwe muzicukurwamwo ubutare bwo mu bwoko bw'inzahabu bwinshi mu gihugu cy'u Burundi abimvyi baturuka nka bose muri iyo komine nyene yo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushiburengero bw'u Burundi inshuro zitari nke abanyagihugu bo mu turere ducurwamo ubutare butandukanye bagiye bidogera amashirahamwe yo gucukura ubutare ko atabaha imizibukiro kugihe iruhande y'abakozi batarihirwa ubwishingizi bwo kwivuza ibibazo naho bija hejuru ntibikunze kuja muri za sentare kuko ubushinganje bujejwe ibidukikije n'ibiro by'umukuru w'igihugu ari byo bisata bikunze gukemura aya makimbirane eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
Umunyarwanda Fulgence Kayishema yahoze ari brigadier w'igipolisi mu cyahoze ari commune Kivumu mu Rwanda yitavye sentare uyu munsi kuwa gatanu muri Afrika y'Epfo yagirizwa ubwicanyi bwahitanye abatutsi bari bahungiye muri Ecclesia mu gihe cya genocide mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane ibindi na Eugene Mukankusi
Kayishema arashinjwa ibyaha bitanu muri Afrika y'Epfo harimo bibiri by'uburiganya ibyo bifitanye isano n'inyandiko yatanze asaba ibyangombwa by'impunzi n'ubuhungiro muri Afrika y'Epfo ahurwego rw'igihugu rw'ubushinjacyaha ruvuga ko yatanze ubwenegihugu nk'umurundi kandi ko yakoresheje amazina ataraye Kayishema ntiyabajijwe niba yemera cyangwa hakana ibyaha mu rukiko rw'i Cape Town rwimuriye urubanza ku itariki ya kabiri y'ukwezi gutaha kwa gatandatu ubwo yarasohotse Kayishema yabajijwe n'umunyamakuru niba hari icyo yifuza kubwira abahuye n'ingaruka za jenoside yo mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane asubiza avuga ngo navuga iki tubabajwe no kumva ibyarimo kuba yongeyeho ko nta ruhare na ruto yagize mu gihe cy'ubwicanyi nyuma y'imyaka irenga makumyabiri yihishahisha Fulgence Kayishema yatawe muri yombi kwa gatatu akoresha amazina ataraye yafatiwe mu mirima y'imizabibu ahitwa Parl mu birometero mirongo itandatu uvuye mu mujyi wa Cape Town yihishe ubutabera guhera mu mwaka wa bibiri na rimwe ubwo urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rwatangazaga ibyaha aregwa bya jenoside ku ruhare yavugwagaho mu isenywa rya Kiliziya Gatolika y'Inyange mu cyahoze ari komine Kivumu perefegitura ya Kibuye Kayishema ni umwe mu bantu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize ku rutonde rw'abashakishwa muri porogaramu y'ubutabera bashyiriweho miliyoni eshanu z'amadolari kuzatanga amakuru yatuma batabwa muri yombi Kayishema yari afite umwunganira mu mategeko mu rukiko kuri uyu wa gatanu kandi yemeye ko hakoreshwa icyongereza nta musemuzi hari abapolisi benshi cyane ku rukiko abofisiye bari bitwikiriye mu maso bafite imbunda zikomeye bambaye n'udukoti tudapfumurwa n'amasasu Kayishema yari yambaye ijaketi y'imvura y'ubururu ruturuso y'umukara na bote z'umukara yari yogoshe umusatsi wose kandi atwaye bibiliya n'igitabo cy'ubururu ku gipfuniko cyacyo handitseho amagambo Jesus First bivuze Yesu mbere na mbere Kayishema azaguma muri gereza ya Portsmouth mu mujyi wa Cape Town mbere yo gushobora koherezwa mu Rwanda
tugushimye ni kuri iyo nkuru mu Rwanda ishyirahamwe rihananira agateka kazi na muntu Clado risaba isagara cha Kigali kubahiriza uburenganzira bwa muntu mu kwimura abanyagihugu mu bishanga iryo shyirahamwe ritangaza ko abanyagihugu badakwiye kuvanwa mu byabo badahawe ingurane ikwiye inkuru y'umumenyesha makuru wacu i Kigali mu Rwanda Asumta Kaboyi
mu ibaruwa uyu muryango uharanira uburenganzira bwa muntu wandikiye umujyi wa Kigali ugaragaza ko ibikorwa byo kwimura abaturage bavanwa mu manegeka birimo guhutaza uburenganzira bwabo Safari Manuel umunyamabanga nshingwabikorwa wa Crado yabwiye ijwi rya Amerika ibyo asanga bikwiye kubahirizwa mbere yo kwimura abaturage
iyo turebye uburyo bimurwamo dusanga mu by'ukuri hari ibintu byinshi bitubahirizwa umuntu aratuye afite umuryango ariko yajya kubyuka mu gitondo agasanga amabwiriza araje n'ubuyobozi bufite imbaraga bati muri mukano no mu manegeka muri ubwo buryo abahungabanye umubujije ituze n'umutekano icyo dusaba cyane ni ukugira ngo abantu bajye babatekerezaho babasange bababwire ikibazo ko kimeze bacyakire noneho baterure igisubizo hamwe ariko igisubizo baza bagifite ntibatekereza ku burenganzira bw'umwana umuryango muri rusange bafite ntibatekereza aho bazimukira
ibyo uyu muryango usaba ntibiri kure n'ibigenda bigaragazwa n'abaturage aho basaba leta kubimura ariko babanje guha agaciro ibyabo aba baturage nabo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali nabo bagezweho n'icyo kibazo cyo kwimurwa.
Hari abaturage nanjye nabonye bari mu buzima buri mu kaga, ariko leta ishobora kwimura, ariko bakimurwa ntago bakimurwa n'amafaranga 190, birasaba ngo bahabwe ingurane.
Urabona nese baradusenyera twimukire batanani neguza.
Ni ukuvuga ngo twebwe ubundi baraje barabarura. Ugwatubwira ati iminsi 3 ubwo tuzaza kubashyiraho za towa, abo tuzashyiraho towa ni uguhita dusiba tubasenyera. Ese nibyo bari amanegeka Rwanda ridukunda? Niba dushaka kibatwerekeza.
Nakagwa 190 ukandikira amafaranga kandi kugasinya nk'ugurishije, urumva ubwo butaka bavanga n'ubwawe, simfite igipapuro cy'ubutaka.
Krado yemeza ko umujyi wa Kigali bari batekereje neza ushaka kurinda abaturage ingaruka zaturuka mu gutura mu manegeka. Uyu muryango ari kusanga uburenganzira ku buzima bukwiye kugendana n'ubundi uburenganzira bwa muntu.
Gaho baravuga bati ibiza biraje rimwimuke. Ese uriya mwana we wigaga aho hantu wigaga uba muri icyo gice arajya hehe? Ubwo se nk'umubukije uburenganzira bwiwe, tutashaka kugira ngo mbese babanze bicare batekereze ubu burenganzira bwa buriya muryango wose ugiye kwimurwa. Umutungo yararimo ese azongera kubona? Twebwe dushyigikira ko ingurane yatangwa, kuko umuntu hari ahantu atuye yahashyize imbaraga, yahashyize amafaranga.
Uyu muryango ugaragaza ko nta kindi uzakora kitari ugukora ubuvugizi ku nzego za leta zirebwa n'iki kibazo, gusa ngo umuturage washaka guharanira uburenganzira bwe akaba yakenera kwitabaza inkiko uyu muryango uzamuba hafi. Karado ni wo muryango utegamiye kuri leta ubaye uwa mbere mu gusaba inzego za leta guhindura uburyo zikoresha zikura abaturage mu manegeka. Mu minsi ishize kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika, umuryango urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda wari wagaragaje kudashyigikiye uburyo aba baturage bimurwamo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu muryango Apolinaire Mupiganye yabibwiye Radio Ijwi rya Amerika.
Niba koko hari umuntu warusanzwe hari ukuntu atuye afite ibyangombwa byemewe n'amategeko, aho ngaho leta mbere yuko inamwimura cyangwa se nibinamwimuye igomba gushyiraho n'ubundi buryo bwamufasha kugira ngo koko ubuzima bwe nibuhungabane, ariko n'abahatuye bidakurikije amategeko. Ni ngombwa ko hatekerezwa ibisubizo, ariko nanone bya bisubizo bitongera gusubiza mu kandi kaga kajyanye n'ubukene n'akandi kaga wenda umuntu abatatekereje, kuko ibibazo abantu bahura nabyo bashobora guhura nabyo bitewe n'ibyo biza koko, ariko bashobora guhura nabyo bitewe nanone no kuba ari ahantu hadashobora kumushyira mu mudendezo, kuko n'inzara no kurara ahantu habi kutagira kurara nabyo n'ikiza mu bindi.
Kugeza ubu umujyi wa Kigali utangaza ko kwimura abaturage bari mu manegeka bigamije kubungabunga ubuzima bwabo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tugaruke mu Burundi, leta isaba abarimyi kwitabira umugambi wo kurima ku misozi mu gihe cy'impeshi no kuvomera ibitegwa kugira ngo umwimbu ntuzogabanuke. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, murayishikirizwa na Desire Hatungimana.
Ari mu ngendo z'akazi mu gihugu hagati mu rukuno kwezi kwa gatanu, umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi yahamagariye abarimyi gukura amaboko mu mpuzo kugira bashobore guhangana n'ubukene bw'ibifungurwa. Mu nama n'abajejwe intwaro n'uburimyi mu ntara, Javendra Ndera Koguca asaba rimye kuzorima ku mitumba mu kiringo cici cimirije ibitari bimenyerewe.
Uguhimiriza n'itegeko rya leta umuryango wose uteza kurima muri ibici uburinganire bungana n'imetero 20 ku 10, aho ni ku musozi simbuze mu mwonga. Umusozi azovoma amazi aza kuvomera. Suguhimiriza n'itegeko dutanga umugoronome wese uhere ejo acabwira imiryango yose ko umuntu wese ateza gutegura ahantu hangana n'imetero 20 ku 10 wo kurima muri ibici, aho bazoza bavoma ibido n'imbari 3 mu gatondo n'imbari 4 na 4 ku mugoroba barafite kwaruka bavomera. Kandi ikintu kigeza kutunanira turi kumwe n'abajeje b'intwaro, turi kumwe n'igipolisi, none cyo tunanira ni iki?
Bamwe mu barimyi bo muri komine Butezi mu ntara ya Ruyigi batunzwe n'uburimyi bakira neza iryo tegeko rya leta, ariko bakamenyesha ko hakenerwa ibitari bike kugira iryo tegeko rya leta rizoje mu ngiro. Serine Mbashimana aba ku mutumba wa Senga muri komine Butezi abona ko bitazomworohera kulima ku musozi mu kiringo cici
ico mbona mboraenga ikizaho bakedewe ubu mu mwanya ni kintu cy'umwavu hari gihe no kubura umwavu narabiheba igikene cyose cyagihere mu mwavu kobera imvura iba yakize sanga bigoranye kuri umuntu woronka amazi kagatumanyane navya biterwa twa twateye bitariko biraronka amazi akwiye
abahurikiye mu makoperative ahurikiyemo abarimyi nabo nyene basanga iyo ngingo ishimangirwa n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi hamwe igiye mu ngiro yogirira akamara batari bake nkoro havya Imana arongoye cooperative Senga abona ko kugira bikunde abarimyi barime ku mitumba mu kiringo cici bongere bimbure hakenewe ingingo mperekeza ategerezwa gushigwa imbere
twagetwa n'ishira hamwe DRC riko no mutumba bari bamaze gihe ariko baduhimiriza dukora imirima y'ibikori nga nkubo bari kwaduhe imbuto bashiramo ngugira turabe ngene tworonka imboga zo dusahiririza
nimujyanye no kuzovomera kuzite kuri gute
kuvomera umuntu yopome mugabo habura iki ibikoresho aya dusaba ko leta yo dufata umugongo bakaturosa ijo twokoresha nkaye mapompa bakaduhe imiti bakubona ko byo dufasha
komine bute imwe mu makomine agize intara ya Ruyigi iri mu buseruko bw'u Burundi iriteguriye guhimiriza abaremyi kugira baze bashire mu ngiro iyo ngingo ya leta Valerie Nkunzimana umuyobozi mwishikira mu biro bya buramatari w'intara ya Ruyigi agasaba abaremyi kutazohereza mu masoko umwimbu bazaba baronse muri kino kiringo c'impeshi
kubungabunga umwimbu rero muri intara ya Ruyigi nico tubahimiriza kugira ngo bategekanye kazoza ko nta wuzi uko ikirere kizogenda kugatashi kinacho tushatubwira ko tubahimiriza nuko muri irici nkuko ari itegeko rya leta twese dutegerezwa kurima n'imiburiburi imetero 20 ku 10 tuvomere kugira ngo dusahirize ibyo tuzoba twarimye mu mwonga
abahinga mu bijanye n'uburimyi basanzwe bari mu nzego za leta ntibashima kugira icyo bashikirije kuri uwo mugambi wa leta watangujwe n'umushikiranganji wa mbere abayazi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bavuga ko uwo mugambi wa leta wo kurima ku misozi mu gihe cici utoroshe bavuga ko ukeneye ifumbire imiti yo gupompa ibitegwa kugira ntibitegwe n'udukoko ibikoresho byo kuvomera hamwe n'uburyo bwo gushikana amazi ku mitumba hakoreshejwe ipompo motopompe mu gifaransa iri majya gatatu saison culturelle se rikaba ryahora rirangurirwa mu biyaya vyegereye inzuzi honyene ikigo cy'igihugu kijejwe ibiharuro mu Burundi kimenyesha ko abarundi 9 kuri 10 baba mu gihugu hagati batunzwe n'uburimyi hamwe n'ubworozi bw'ibitungwa bito bito
Atijwi za Amerika Washington DC kwa kunzi wino mgenzi wacu Jean-Claude Munyandinda tubwire ayavugwa mu gisata cha sport mu Rwanda duhere kwiganwa rya Basketball Africa League
Ejo kwa gatandatu nibwo hazamenyekana ikipe izatwara igikombe cy'urushanwa rya Basketball Africa League rimaze icyumweru ribera mu nzima ikino ya BK Arena i Remera. Umukino wa nyuma uzahuza ikipe ya AS Douane yo muri Senegal na Al Ahly yo mu Misiri ukazatangira saa 12 z'umugoroba ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri aka kanya harimo kurangira umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu hagati ya Petro de Rwanda yo muri Angola na Stade Malien yo muri Mali. Mu mupira w'amaguru shampiyona y'uyu mwaka mu cyiciro cya mbere mu Rwanda izarangira mu mpera z'iki cyumweru. Imikino yo ku munsi wa 30 ano wa nyuma izabeje kwa gatandatu ndetse ne wundi kucyumweru amakipe afite amahirwe menshi ku gikombe ni APR FC na Kiyovu Sports zombi zinganya amanota 60 mu mikino 29 ariko APR FC ikabirusha Kiyovu Sports ibitego 10 hazamenyekana kandi indi kipe igomba guherekeza Espoir FC mu kiciro cya kabiri mu makipe ameze nka kakanyoni karitse hejuru y'uruzi kabakatazi niba kazahonoka harimo Marine FC Rwamagana City Rusiro FC na Bugesera FC yari Claude Munyandinda I Kigali
Mbele kudusezerana tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yahisemwo umujenerali yitwa Charles C.Q. Brown Jr. kugira aza umukuru w'ingabo zose za Amerika guhera mu kwezi kw'icumi. Sentare muri Amerika yarayiciriye umunyororo w'imyaka 18 umugabo yagirizwa kuyobora igitero cyo kunamashinga amateka itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'2021 naho umwongere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco yasibishije inama zose yari afise kuri uno wa gatanu Vatikani ivuga ko yazindukanye ubushuhe naho kuyindi nkuri ikomeye mu Nyarwanda Fulgence Kayishema yahoze ari brigadier w'ipolisi mu Cyahoze ari komine Kivumu mu Rwanda yitavye sentare uyu munsi si kwa gatanu muri Afrika y'Epfo njuti rero mwakurikiranye amakuru twari tubafitiye kuri isahani yagarukiye tubashimiye kuba mwadukurikiranye Dushimiye kandi nabateguye ibi biganiro washize hamwe amajwi ni Nadia Taha akuri mikoro mayikome nanje Fidel Niyongabo kwizina rya bagenzi banje bose ndabifurije ibihe byiza ndabatumira no kubandanya mudukwirikirana kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika mugire ibihe byiza.